Et Néladio, il jouit d'América. Radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saa ibiganiro byacu tubitangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
Mwaramutse Frederic mwaramutse abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika wahoze ari perezida wa Guinea Alpha Conde yaravuye mu gihugu ejo ku munsi wa mbere urubuga rwa internet rushikizwa ko amakuru yo muri Guinea rwavuze ko uwo yahoze ari perezida yafashe indege imujyana muri Emirat z'Abarabu Zunze Ubumwe nayitoroka nzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ntiryashoboye kumenya aho yagiye ku makuru ryaryo ryatohoje kandi nta tangazo ryasohowe na leta kuri uko kuva kwiwe mu gihugu ariko umutegetsi wo hejuru mu bushyikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri icyo gihugu atashimye ko amazina yiwe agaragara yavuze ko Alpha Conde by'ukuri yavuye muri Guinea Muri Sudan abajeje umutekano ejo ku munsi wa mbere barisha abantu indwi bari mu myiyerekano yameriza kudeta yakozwe n'abasirikare ibi byavuzwe n'abaganga batabara ahakomerekeye abantu ubwicanyi bubaye imbere y'urugendo rw'umudiplomate wa Amerika muri Sudani aho Amerika iri kirarondera inzira yo guhagarika ugo ruhagarara rumaze amaize atari make muri ico gihugu intumwa ya Leta Zunze za Amerika mu ihembe rya Afrika David Satterfield hamwe n'umwunganirizi w'umushyiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Amerika Molly Fee bitezwe muri Sudani mu minsi iri imbere abantu bishwe ejo ku munsi wa mbere baciye bashikana kuri 71 bamaze kwicwa kuva igisirikare cifatiye ubutegetsi mu kwezi kw'icumi itariki ya 2025 Tukiri muri Afrika leta ya Zamfara mu buraruko bwa Nigeria yarasubiye kugurura amashuri ejo ku munsi wa mbere inyuma y'amezi ane yaramaze yugawe kubera abagizi ba nabi banyuruza abanyeshuri amashuri muri leta ya Zamfara yugawe mu kwezi kw'icyenda mwaka wa 2021 inyuma yaho hanyururijwe abanyeshuri 80 ku ishuri ryisumbuye gikaya mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu Hanze y'umugabane wa Afrika abantu bashika kuri 26 barishwe na nyamugigima yateye mu burengero bwa Afghanistan ejo ku munsi wa mbere ikigo cya Amerika kijejwe kugendereza imitigito y'isi cyavuze ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa magnitude 5.3 inyamugigima ikurikiye iyindi yabaye mu 2015 yahitanye abantu 280 muri icyo gihugu cya Afghanistan Naye mu makuru y'inkino za kane mu mupira w'amaguru ziriko zirabera muri Kamerune Kamerune ntiyavyifashemo neza ejo ku munsi wa mbere mu rukino rwayihuje na Cape Verde mukunganya igitsindo kimwe ku kindi ariko naho biri uko iracyagumanya ikibanza cya mbere mu mugwi irimwo a mu rundi rukino rwo muri uyo mugwi rwabaye ejo ku munsi wa mbere nyene Burkina Faso yanganije na Ethiopia kimwe ku kindi Kuri wa kabiri naho mu mugwi B ugizwe na Senegal, Guinea, Malawi na Zimbabwe. Igihugu cya Zimbabwe gikina na Guinea, nayo Malawi ihure na Senegal. Izindi nkino ziteganijwe kuri wa kabiri nizo mu mugwi C aho Ghana ihangana na Mazinga ya Comor, nayo Gabon ihure na Maroc. Gushikaho ihiganwa rigeze ubu Maroc yo mu mugwi C na Senegal yo mu mugwi D ndetse na Cameroon yo mu mugwi A. Nivyo bihugu biza kwisonga giyo migwi kandi bimaze kuronka amatike yo kwinjira mu gice cy'umunane gishira icya nyuma kiri higanwa iki gice cya mbere kiri higanwa kirangira ku munsi wa kane tariki 20 aho azomenyekana neza na neza ama ekipe 12 azobandanya
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara bananya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio yacu. Bamwe mu Banyarwanda batuye mu mahanga bamaze gushyiraho ikigega kigamije gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bafungiwe mu Rwanda.
Tureba abantu bavugira abandi mu Rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nk'aho cyafasha abandi baturage kugira ngo
Uyo ni Mireille Abewe umwe mu bayobozi ikigega FRDP atuye mu gihugu cya Canada. Aya makuru n'ayandi twateguriye ntiyagire aho muja ni mu kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatanguye mu Rwanda, aho sentare irungurizwamo imanza yasibije urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina n'abagenzi biwe. Ubushikizamanza bumusabira gupfungwa ubuzima bwiwe bwose aho guhanishwa igipfungo cy'imyaka 25 yakatiwe. Uregwa wewe ntiyitabye sentare. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi mu Ijwi rya Amerika ari I Kigali mu Rwanda.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaregwa bose bari bitabiriye iburanisha usibye Paul Rusesabagina. Iburanisha ryatangiye umucamanza ahamagara buri umwe wese mu baregwa 20 akitaba. Ageze kuri Rusesabagina haba guceceka, ari we cyangwa umwunganira mu mategeko nta n'umwe wari mu cyumba cy'iburanisha. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwabwiye urukiko ko Rusesabagina yahamagajwe ariko akanga kwitaba. Bwakomeje buvuga ko ibi biri muri raporo yatanzwe na gereza ya Kigali afungiyemo bifashishije ingingo z'amategeko, banzura ko bafite uburenganzira bwo kuburana n'ubwo Rusesabagina yanze kwitaba urukiko. Umucamanza yasabye abandi baburanyi baraho kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha. Bamwe bagaragaza ko nta mategeko yishwe kuko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko, ko mu gihe atakwitaba urukiko bitabuza urubanza gukomeza. Abandi barimo abanyamategeko Murekatete Ariete na Ngamije Gido bagaragaje ko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Muri iyi raporo ikozwe na Perezida Nyarugenge bigaragara ko gereza ariyo yamenyesheje abaregwa niba iyo karite rero bayifite ari cyo urukiko ruza gusuzuma wenda mu rwego rw'amategeko kugira ngo birebwe ko yaba yaramenyesheje mu buryo no mu nzira bikurikije amategeko.
Ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha? Kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha. Mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje, twumva byaba bitakurikije amategeko.
Mu gihe abanyamategeko bagaragaza impungenge bafite ku itumizwa rya Rusesabagina, ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko guhamagara Rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Bavuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini gereza ikamusaba kurusinya. Ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko irihamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maitre Rudakemwa Felitsi. Ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19 bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza. Abaregwa bamwe bajuririye ibihano bakatiwe basaba ko byagabanywa. Abaregera indishyi nabo bajurira bavuga ko bahawe indishyi nke ukurikije ababo cyangwa ibyabo babuze mu bitero bya FRN, naho ubushinjacyaha bujurira ko abo bwareze bahawe ibihano bito. Icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuri wa kabiri isa 10 z'umugoroba. Rusesabagina ufatwa nk'ukuriye abaregwa iterabwoba muri uru rubanza. Umwaka ushize yakatiwe n'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka igifungo cy'imyaka 25. Umuryango wa Rusesabagina wari uherutse kumvikana mu bitangazamakuru uvuga ko atazitabira iburanisha mu bujurire kubera ko atizeye ubutabera. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta. Bamwe mu Banyarwanda baba hanze bamaze gushyiraho ikigega gifise intumbero yo gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda, Fonds pour les Rwandais défenseurs des droits de la personne FRDP. Hanashizweho kandi umurwi w'abantu batanu batuye mu migabane itandukanye yo ku isi bacunga umutungo wegeranijwe umwe mu bacunga ico kiga ni Mireille Abewe aba mu gisagara ca Edmonton muri Canada yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Shibimana atangura amubwira ko ico kigega cashinzwe
iyo kipe icunga ikigega n'abanyarwanda bishyize hamwe ko twari tumaze kubona yuko iyo umwe mu bantu barwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda afashwe usanga twakoze ibintu nka gufandiye rimwe na rimwe abantu bakaba badashoboye kwisakamo amafaranga bakomeza kudusaba yuko twazashaka ukuntu dushyiraho ikigega gihoraho ku buryo buri kwezi umuntu yajya atanga udufaranga ashoboye atakuvuga ngo tuzajya tuyatanga ari uko hari icyabaye. Nuko rero abantu badusabye twishyira hamwe, nyuma yo kwishyira hamwe dutoranyamo ekipe y'abantu bazayobora. Iyo murebye iyo kipe musanga irimo abantu babiburayi, uri muri Australia n'uri muri Canada. Twashatse gukora ku nkengero enye z'isi kugira ngo byibura niyo utagira uko wizera bose ariko ugira umwe wumva uyakwizeramo.
None se ayo mafaranga akusanywa ahabwa nde, hakurikizwa iki kugira ngo ayahabwe?
Amafaranga akusanywa tureba abantu bavugira abandi mu Rwanda cyangwa se abantu baba bashishijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nk'aho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu Rwanda. Tuba tubona ibiba, duhora tureba igihe ibyo cyanditse, tureba ibinyamakuru byose, ntabwo tureba ibyo mu Rwanda gusa, ahubwo tukareba uwo muntu yazize iki, ese byari gutuma hagira impinduka yaba mu Rwanda, kuko twebwe ntabwo tuba dushaka abantu barwanya igihugu cyangwa se abantu barwana, ahubwo tuba tureba ya mpinduka iva mu baturage.
None se abatanga ayo mafaranga, abatanga iyo mfashanyo, bamenya bate ko imfashanyo yabo itazakoreshwa mu bikorwa bitateganijwe?
Ntabwo turabwira abantu benshi cyane batanga amafaranga, ariko abenshi bayatanga n'ubundi wasangaga duhurira mu magurupe, gurupe yo gufasha kanaka, gurupe yo gufasha kanaka, abantu wasangaga n'ubundi bagizwe nk'ihohoterwa, niko nabyita mu Rwanda. Ubu rero ayo magurupe ikintu cya mbere cyiza cyabayeho nuko yagiye avaho. Abenshi muri twe uko twagiye twikusanya nuko twayisangagamo, tugasanga turatanga hirya no hino kandi ntihagire umumaro bimara. Tumaze kwikusanya, hari abandi banyarwanda bakubwira bati ngewe ndashaka gutanga ariko sinzatanga kuri GoFundMe, kuko niyo byaza biri anonymous hari ukuntu umuntu abimenya, ariko nakwizera abantu batatu cyangwa bane bazamenya ko natanze ariko batazantanga. Urumva ko ibyo nabyo biba biteye agahinda ko umuntu yashaka gufasha ariko ntashake kugaragara. Nibwo twahise tuvuga tuti compte bancaire PayPal usanga koko yabonywe n'abantu bakuri ikigega, ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubona abantu batanze.
Madame Mireille Abewe, gushyigikira abashyira mu majwi imiyoborere y'igihugu ntabwo bishobora gufatwa nk'igikorwa kirwanya ubutegetsi, ibyo mwabihunga mute?
Ibyo ngibyo tu ukuntu nabivuga nuko nta na rimwe ndabona guverinoma n'imwe itagira abantu bayitunga agatoki. Rimwe na rimwe guverinoma za Afurika zibona yuko ibyo ari ukurwanya, nyamara iyaba bakwemereraga twebwe abantu bake cyangwa se benshi batunga agatoki tukazajya tugatunga, kubera yuko iyo umuntu arimo arakina politike aba akeneye aba activiste. Nta na rimwe abapolitisiye bazabaho badafite aba activiste. Nta shaka dufasha, nta mupolitisiye dufasha, ahubwo dufasha abaturage bashatse ubwabo kugira ngo bazamure amajwi nk'uko natwe turi hanze tuyazamura, ariko tukagira Imana ntihagire ingaruka bitugiraho. Nkaba numva ibyo atari ukurwanya igihugu, ahubwo ari ukucyubaka, kuko dukeneye twebwe nk'abaturage kubakana igihugu n'abapolitisiye bacu.
Hari inama y'ubugenzuzi mufite y'uwo mutungo uzatanga uturutse ku mfashanyo, ku buryo nta faranga na rimwe byakoreshwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose icyaba kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu?
Ntabwo bizashoboka yuko ayo mafaranga yajya ku bantu bashaka kugira umutekano. Umutekano w'igihugu uratureba twese nk'abanyarwanda. Ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda agirirwa nabi
nta n'umwe muri twe wakifuza. Madame Mireille Abewe, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
nanjye ndabashimiye cyane Veniste.
Urakoze Veniste, aya makuru tubandanirize ku bibandanya kuvugwa ku gitabo giheruka kwandikwa n'umurundi kivuga ko abenshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda basa na bibagiye ururimi kavukire kubera ikinyarwanda gifite inkomezi zo kumira ikirundi. Umwanditsi akaba n'umuririmbyi ndetse akaba ari n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu Burundi. Pierre Nkurikiye abona ko icyo gitabo coba canditswe ku mvo za politike. Umwanditsi wacu wewe vyamirira kure mugenzi wacu Pierre Claver
umutwe w'ico gitabo giteye impari ni inkomezi kinyarwanda gifise mu kumira ikirundi. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika, umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo akemeza ko atarurimi rwomira urundi.
Ni bisanzwe ko bashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu Rwanda kuko indimi ziratirana ku isi nzima, nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana. Mugabo kuvuga ko ururimi rwomira urundi, iryo ni ryo kosa rya mbere mbona yavuze kuko wenyine ubwa mbere ntibabinyuza kuko abaye mu Rwanda iminsi, ariko igihe mu muganirizi mwarumvise ko avuga ikirundi conyene conyene gusa yerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe. Ikindi cya kabiri ni mwebwe nyene, mwebwe namwe mundazi ko mumaze iminsi mu Rwanda urumva ko mvuga ikirundi conyene gusa. Icya gatatu ari nacyo gihambaye, ejo bundi mwakoze twarakira impunzi nyinshi ngaha mu Burundi, bose abari bavuye muri kambi y'Imahama cyane cyane nta n'umwe yavuga ikinyarwanda.
Uwanditse icyo gitabo casohotse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda asanzwe yigamwa mu gice cya kabiri cya kaminuza, Patience David Mbonabuca wewe aramuhinyuza, aratanga n'uburorero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda.
Ikirundi kirazima Burundu agatangura kuhusanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri murundi akiga kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda kuko abarundi baba bari bake basanga kwisanzemo. Rero mu bucuruzi naho kandi umurundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma, birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho. Ni ukubwira baronke serivisi, ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya washobora gukoramo, bakubwira ati uzi ikinyarwanda cya kirundi kica kiragenda Burundu nticyagaruka.
Imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo. Arsene Bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga amararo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika arafise akaguhavunira bene wabo.
Nibakoresha ugo rurimi mugabo bidatuma duca duca canke duta kakaranga kacu. Mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina akiga Petera kiri muto, izo ndirimbo zibirakazimenya zose, bibuze iki ngo umwana aje ku ishuri yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu? Niho hazogaruka rero wa muco na karanga kacu no kundi gihugu kuziko ni hagaruke bakiri migana bana.
Ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gato mu gihugu n'umutekano mu Burundi, yibaza ko ico gitabo coba gifise imvo za politike.
Arashobora kuba yarahendahenzwe canke yaraherewe, nabipfuza ko Rwanda n'ururimi rwabo rwitwa ko arirwo ruhambaye ruri hejuru, canke nawe nyene akabikora ku mbonyere za politike. Arashaka kuvuga ati ngiye ko nahunze nk'akarorero, reka ndekiye gihugu ndacerekane ko kiri hasi, ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi ciwabo ataco kimaze. Muri ico gihe rero urumva ko yahaye mu kigihugu araheza akazobikurikiranwako. Hariho nyinshi za politike nziza rero zigakoreshwa rwatsi nawe yohaye mu kigihugu ko bitegeje bidashobora kuyijana.
Ibi umwanditsi Patience David Mbonabuca avyamirira kure.
Jiwe igitabo nanditse ntabwo nacanditse kumva za politike, ntabwo kandi nkina politike. Jewe ndi umu academicien, ndi umunyeshuri, nkora mu by'uburezi, nkora mu bijyanye n'iby'indero. Igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike.
Muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze, Mbonabuca yongeye ko ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo.
Ubwo rurimi rero nago bararutahana, yuko hari abantu bigeze kuzira ko bari baravuga ikinyarwanda. Ibyo byose ntihagira umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye.
Ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bujeje kwakira impunzi sikwabibona.
Ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Twebwe nta muntu n'umwe ari gatubwira yuko bagiriwe nabi cyangwa bararabye nabi bivanye n'uko bavuga ijambo rimwe cyangwa abiri ikinyarwanda. babari babandi babariko bagomba gutezwa abasigaye kugira ngo nabahunguke.
Naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari gwo karanga muntu, bagahamagarira abarundi bose baba hanze baba bahunze n'abatahunze kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Clavier, dukwitse mu kambi impunzi muri Tanzania mu kiringo cy'umwaka umwe urenga abigemeye barenga gato 150 mu nkambi ya Nduta baramaze guheba amashuri bitewe no gutwara inda batifuza. Icyo kibazo gituma babaho nabi mu buzima bubi no kudashikira kazoza kabo keza. Ni inkuru ya James Jovena, umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania.
Ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe Save the Children gisata kijeje indero mu nkambi ya Nduta. Rivuga ko benshi ari abo mu mashuri shingiro babyara bakiri bato bagaca bakika ababyeyi bari bakiri intavyi. Muri bo Save the Children ivuga ko hari abafatwa ku nguvu, abandi bagahendeshwa amafaranga n'abigisha, abantu basanzwe hamwe n'abanyeshuri bagenzi babo. Ikibabaje ni uko abakora icyo cyaha badahanwa bikomeye kugira abandi bafise ingeso nk'izo bigireho. Ku bw'icyo kibazo ry'ijya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta, hama rivugana na bamwe mu bahebye amashuri ku bw'ikibazo cyo gutwara inda batifuza. Bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ku mpamvu zo kubura imfashanyo zikwiye.
Ndiga nyene cyambona menga ndafise inda cendaheba ku ishuri kuranye n'abanyeshuri twigana menga baguma baranyinuba ngo ndakuze unabo ngo nabana cyambuka tere nanjye reka yenda bihebe ko bigenze nk'uko tereka mebe kwishure ndahemhela kwishure ndagenda kubitaro barampima avuga ati wewe urafise inda cinaguma ngaho nyene ndaturi yanguma ngaho hama ndavyara umwana maze kuvyara umwana gusa sinaronse imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho ndabura nyene n'ihisimbizo y'umwana ndabura vyinshi n'amasabune aragoye.
Hari bagenzi anje amaze gutwara inda ku bw'ubukene bwaca bituma utwara yandi utifuza. Hari n'abandi bariko baragenda kubaga mu bintu nyene batagomba gacisanga yabo ariko barahura n'ingorane nyinshi cyane.
Iyo bamaze kwibaruka keje na mfashanyo baronswa kandi ntibaba bagisubiye ku ishure, hanini usanga bareze abana babo gusa. Abandi bavugiye kuri mikro y'Ijwi Amerika bemeza ko nabigisha bo kubgabo baburabuza bigeme bigatuma batwara inda batifuza.
Mu wa gatandatu niho ndahora ndiga, hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwa nkina gusa yaragomba kudukundana nta mwanya kuko benshi baravuga akagwaye umugera ndamwankiye. Hanyuma tukoze ibibazo kubera ndamwankiye yaca ankata amanota ramara kunterinda. Amaze kunterinda nca ndahera ishure mu nyuma bamari yandikisha arahunguka. Yahungutse kubera abapfane barimo baramurondera yantera yinda nkiri ku ishure. Ubu unyene gice ndipfuza kunda byaye ndipfuza kusubira ku ishure mbandanye kwiga amashuri n'endariko.
Bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro Ijwi Amerika bemeza ko icyo kibazo kihari kandi giteye agahinda imiryango. Bavuga ko icyo kibazo gituma imfubyi zitera ziyongera uruko bukeye. Basaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe yabigejwe gufasha cyane abigeme kugira bashobore kugera ku kazoza kabo keza.
Nk'impunzi n'ukuri icyo dusaba cyane cyane UN na leta ya Tanzania nuko twabasaba yuko hoba inyigisho, habe inyigisho nziza kanatsinda twosa n'amashengero. Amashengero bagatanga inyigisho n'ibintu by'akamaramaza twovuga mu makambi.
Mu kwezi kwa cumi umwaka uheze leta ya Tanzania yatangaje ko izovanaho intambamyi zose zo kujya mu mashure. Leta yafashe ingingo ko abanyeshuri bose baheba amashure kubera imvo zitandukanye harimo guterwa inda batiteze bazoronka amahirwe yo gusubira mu mashure. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ejo ku munsi wa mbere tariki 17 y'ukwa mbere leta ya Amerika yarahimbaje umunsi wo kwibuka Martin Luther King Jr. umupasteur umwirabure yabaye kirangiranwa ku isi afatirwa ko nk'akarorero mu guhanira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Umumenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika Laurel Bowman yaduteguriye inkuru ku buryo ibibazo byerekeye ubutungane mu banyagihugu bibandanya kugira uruhara rukomeye muri politiki ya Amerika. Inkuru yiwe tushikirwa na Themistocle Mutijima, umumenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda.
Muri rimwe mu magambo yavuze intwari Martin Luther King yagize ati Ndashaka kandi kubwira abaturage ba Amerika n'ibihugu by'isi yose ko turi mu rugendo kandi nta nkubi y'ironda bwoko ishobora kuduhagarika. Izamuka rya Martin Luther King Jr. nk'umuyobozi mu guhirimbanira uburenganzira bwa muntu ryatangiye mu 1955 ubwo yayoboraga igikorwa cyo guhagarika ivangura muri bisi rusange zitwara abagenzi mu majyepfo ya leta ya Alabama. Yakomeje kuyobora imyigaragambyo ikozwe mu mahoro hirya no hino mu gihugu hagamijwe guharanira ko hatanga uburenganzira bungana hagati y'abazungu n'abirabura. Mu 1964 Martin Luther King yatsindiye agashimwe mpuzamahanga kuharaniye amahoro kitiriwe Nobel, ndetse muri uwo mwaka ni nabwo wari perezida wa Amerika Lyndon Johnson yashyize umukono ku itegeko rica ivangura iryo ari ryo ryose muri Amerika. Hanyuma mu mwaka wakurikiyeho asinya n'irikuraho ivangura rishingiye ku moko mu bijyanye no gutora. Mu magambo ya Martin Luther King atazibagirana harimo kandi naho yagize ati: mfite indoto ku munsi umwe abana banjye bane bazaba mu gihugu aho badacirwaho iteka hagendewe ku ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo hagendewe ku myitwarire n'imigirire yabo. Muri iki cyumweru Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yunamiye Bwana King mu muhango wabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri uwo muhango Madame Kristen Clark, intumwa nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yungirije ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Minisiteri y'Ubutabera, yagize ati: Dr. King yagize uruhare mu mibereho yacu yose, ndetse umurage we w'icyizere n'ukwitangira ubutabera n'uburinganire ashimitse bye bikomezana n'ubu kugaragara mu kazi kacu ka buri munsi mu ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Benshi mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bavuga ko urugamba rwa King mu guharanira ko haba uburenganzira bungana mu gutora rukomeje kuba ingirakamaro cyane muri iki gihe. Madame Sherlyn Ifill, umuyobozi w'ikigega gishinzwe gutanga ubufasha mu by'amategeko n'uburezi gishamikiye ku muryango uharanira uburenganzira bw'abirabura muri Amerika, agira ati: ibyo Dr. King yavuga ni ibi, muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe kwitorera abacamanza bazakoresha ukuri, muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe kwitorera abaduhagarariye bazatugereza ijwi ryacu aho tutagera, muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe gutora abantu basobanukiwe neza uko gahunda yo guca imanza zitabera ikwiye kubiri. Mu cyumweru gishize Perezida Joe Biden na Vice Perezida Kamala Harris bagiye kunamira Martin Luther King Jr. kumva yiri muri leta ya Georgia. Muri uwo muhango Perezida Biden yibukije iby'impaka zikomeje hirya no hino mu gihugu ku byerekeranye n'uburenganzira bwo gutora. Yagize ati: si hano muri leta ya Georgia gusa, mu mwaka ushize wonyine leta 19 ntizagarukiye ku gutora imishinga y'amategeko abangamye, ahubwo zemeje amategeko 38 yototera uburenganzira bwo gutora. Hari indi mishinga y'amategeko hafi 400 abashinga amategeko bo ku ruhande rw'abarepublikani bagerageje gutambutsa. Ikigamijwe n'iki kiringo ninde wemererwa gutora, ahubwo ni ugushyiraho inzitizi ku buryo bigorana gutora, ninde ubarura amajwi no kumenya niba amajwi yanya gifite agaciro. Abarepublikani bahakana ibyo Perezida Biden abanenga, bavuga ko bo bagamije ahubwo kubungabunga aho gushyira amananiza mu matora yo muri Amerika. Bavuga kandi ko bahangayikishijwe n'ibyifuzo byo guhindura amategeko ya Sena mu rwego rwo kwemeza itegeko rishya ryo gutora mu gihugu ridashyigikiwe n'abarepublikani. Hagati aho ibibumbano n'ibishushanyo hirya no hino mu gihugu benshi bahuza n'amateka y'irondaruhu birimo kuvanwaho nk'icya General Stonewall Jackson muri leta ya Virginia. Madame Michelle Colbert ati: ibi ni ibimenyetso bibi ku muryango mugari w'abaturage, kandi uyu munsi tuvanyeho rwa rwango, ubu noneho komurwa byashoboka. Mu yandi magambo asa n'ayabaye ikimenya bose, Martin Luther King hari aho yagize ati: nabonye igihugu cy'isezerano, nshobora kutakigeranamo namwe, ariko ndifuza ko uyu mugoroba mumenya ko twese hamwe nk'abaturage tuzagera muri icyo gihugu cy'isezerano. Martin Luther King yishwe mu 1968, ariko na n'ubu nyuma y'imyaka irenga 50, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana, amagambo ye rurangiranwa aracyatera benshi umuhate wo gukomeza guharanira uburenganzira bumwe kuri bose, ikibazo gikomeza kuba icy'ingenzi mu biganiro bihuza Abanyamerika.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije. Turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye, yagirwa niwe yari abihagarariye. Turabashimira mwe nshuti mwese mwaduteze amatwi, mugire amahoro y'umugoroba mwiza mwese.